Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidele Niyongabo nabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC wemeye kuzorongwika indorerezi z'amatora yimirije mu Burundi mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri.
Abakuru b'ibihugu bo muri EAC novuga ko bananiwe, baragerageje ibintu by'ibiganiro birabananira. Ubu rero ngirani nk'uko bavuga bati reka dupfe gukurikira.
Uwo ni Justine Nkurunziza ayoboye urunani rw'amashyirahamwe yigenga Kosome wishinze gukurikirana amatora mu Burundi.
Turashima ko imwe mu miryango nka EAC yemeye ko izoza gukurikirana amatora. Ku bijyanye ko aho bahari ibindi bihugu byiteguye kuzokurikirana amatora na cyane cyane ONU cyangwa Union Africaine, bwa mbere igikomeye ni uko amatora araba Abarundi.
Uwo ni Gerard Hakizimana ayoboye ishyirahamwe Folicon F rijejwe kugwanya ikimenyane n'akamwana wa mama mu Burundi. Iyi nkuru turayigaruka ko n'izindi mu kanya gatoyi cyane. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi. Umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC wemeye kuzorungika indorerezi z'amatora mu matora yimirije mu Burundi mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Umunyamabanga mukuru wa EAC Libera Mvumukeko avuga ko ari bisanzwe kuko no mu bindi bihugu bigize uwo muryango hama harungikwayo indorerezi za EAC. Yamara iyo ngingo ya EAC ntivugwa ko rumwe n'abegwa n'amatora mu Burundi. Ibindi turabishikirizwa n'umunyamenyeshamakuru wacu Clave Niyonkuru.
Abahinga b'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC bari mu Burundi kwirabira ingene amatora ariko arategurwa. Ubushikiranganje bujejwe injira y'u Burundi muri uwo muryango nibwo buvyemeza. Igisata kijejwe kumenyesha amakuru muri EAC cemereye ijwi ry'Amerika ko mu matora yimirije indorerezi z'uwo muryango zizo kwishikira ku rubuga kuraba ingene aya matora yo mu kwezi kwa gatanu aba. Ubwo rugendo rwahuriranye n'uko icegera c'intumwa ya ONU muri Afrika nawe ari mu Burundi aho yajanye n'umunyamabanga mukuru wa EAC Libera Mvumukeko. Uwo muryango wifuza ko aya matora aba mu mahoro n'ituze akaba ku mugaragaro. Ico gisata kivuga ko indorerezi za EAC ziriko ziratosogwa neza kugira ngo zizokore ico gikorwa nyezi na ari Bujumbura. Mvumukeko yahamagarira abegwa n'amatora bose kwirinda imvururu zituruka ku matora. Mu myaka ibiri heze abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango wa EAC nibo bari bafashe ikibazo cy'u Burundi mu ntoke batuma ko ibiganiro bitari bike kugira ngo batature amatati yadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu maze ayo matora yimirije azobe mwituze. Yamara ibyo biganiro byarangiye umuhuza atanze imihoho anemeza ko ataco bishitse ko. Urunani rw'amashirahamwe yigenga Kosome rwishinze gukurikirana amatora rubona ko iyo ngingo ya EAC itabereye. Justine Nkurunziza atwara urwo runani ubu rukorera hanze ati birabonetse ko abakuru b'ibihugu bya EAC bananiwe.
Abakuru b'ibihugu bo muri EAC novuga ko bananiwe, baragerageje ibintu by'ibiganiro birabananira. Ubu rero ngirani nk'uko bavuga bati reka dupfe gukurikira processus badashobora kwemanga mugabo hagize ikiba bizobagwa ko ariko ibiba mu Burundi ntacyo bibabwiye. Abarundi bapfa badapfa bobo kuri bo nta na kimwe bibabwiye kuko urabona na Union Europeenne yamaze kuvuga yuko isa n'ishigikiye ayo matora atakintu na kimwe na kimwe na kimwe ariko arubahiriza sa matora demokratike nyene n'igikenye nibo baherekeza hanyuma abo banyagihugu bashake bapfe.
Nawe biruko amashami akorera mu gihugu yoyo yakira neza ingengo ya EAC. Gerard Hakizimana arongoisha mu Folicon F gishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama.
Turashima ko imwe mu miryango nka EAC yemeye ko izoza gukurikirana amatora. Ku bijyanye ko aho bahari ibindi bihugu byiteguye kuzokurikirana amatora na cyane cyane ONU cyangwa Union Africaine, ubwa mbere igikomeye ni uko amatora araba Abarundi. Hama kandi igihugu cy'u Burundi kiba gifise amashami atawegamiye mu bya politiki asanzwe yiteguye cyane kuzokurikira icyo gikorwa cy'amatora mbere ayakurikirane ataho yegamiye. Ibyo rero bitanga icyizere ko amatora tugiye kujyamo mu 2020 ari amatora azurangwa na demokarasi.
Uretse ko atandorerezi Kosome ruzurungika ayo matora ntibanayemera kuko ku bwabo ateguye nabi.
Mu gihe ayo matora yisunga constitution yabanje kuhonyanga amasezerano y'Arusha twebwe tubona yuko samatora n'ubundi ni kudeta ziguma zishisha abanywanyi b'imigambwe nka CNL na za MSD za Frude bose baguma bahohotegwa abantu baguma bapfa abantu baguma batabwa mu nzuzi murumva rero mu gihe abantu batidegembya mu gutegura ayo matora n'ukuri ntidushobora guherekeza amatora y'inkinamico ni hamwe bavuga nka Pilato yavuga ati turakaravye amaraso ya Yesu ntaza dukoreka
ayari mu gihugu yoyo nka Foricon F ariteguriye neza gucungera ayo matora ndetse yiteze ko azogenda neza
turizeye kuzorungika indorerezi zishika 600,000 mu gihugu cyose umuntu mbere yo kugwanya ikimenyane n'akamwaro wa mama byamabiba mu matora aho hari abaduka ngo amatora yibwe abandi bakavuga ibi nabiriya amatora tubona ko kugeza no munsi ariko ategugwa neza aho abo vyega muri politique bamabonana uko kwezi guheze mbere bakabaganira kuvyotuma ibibazo vyoba ibicanke biriya bitorega umuti kugira ntabi ntambamye icanke iriya tubaduhamagarira imigambwe n'abandi bantu kubahiriza amategeko no kwitegura amatora 2020 atanduru atanibindi biri nyuma yaje tukadushima ko aya matora giye kuba abarundi batari bake bariko barahunguka bava mu bihugu bibanyi
mu matora y'ibwirizwa shingiro yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2018 ishyirahamwe EAC ntandorerezi ryari ryarungitse ubu uwo muryango mpuzamakungu niwo ubaye uwa mbere utangaje ko uzorungika indorerezi mu Burundi gusa umugwise ni ucungera amatora watangaje ko imigwi y'amashami yigenga n'amashengero igera kuri 40 imaze gusaba ko yocungera ayo matora indorerezi za EAC zisanzwe zirungikwa no mu bindi bihugu bigize uwo muryango gucungera amatora igihe cyose abaye Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru mu Rwanda nkuko ijwi rya Amerika rimaze imisi ibashikiriza ibiganiro ku cerekezo 2020 u Rwanda rwari rwihaye no kuvuga kuva mu mwaka 2020 gushika mu mwaka 2020 uyu munsi umenyesha makuru wacu Eric Bagire ubusa arabashikiriza uko vyifashe mu nzego za politike n'ubuyobozi
ubwo turebe ku cyegeranyo 2020 u Rwanda rwari rwarihaye cyagenze mu rwego rwa politiki n'iminyoborere myiza reka tubanze ducisha amaso gato ku mpinduka nkuru zabaye ku isonga umwaka w'2020 cyerekezo cyagombaga guhita gitangiriramo wari president w'u Rwanda Pasteur Bizimungu yahise yegura ku butegetsi maze asimburwa n'uwari vice president Paul Kagame icyarimwe wari na ministri w'ingabo ategeka imyaka 3 y'inziba cyuho kuvugwa 2021-2023 birango by'u Rwanda byariho byose byarahindutse uhereye ku ibendera ry'igihugu tutibagiwe n'amazina y'inzego z'ubutegetsi ndavuga ibyari ama prefegitura kugeza ku maserire 2023 president Kagame yatowe nk'umukuru w'igihugu kuri imanda y'imyaka 7 nziba cyuhirangira icyo muri politiki ku butegetsi bw'ishyaka FPL inkotanye hagaragaye politiki y'amashyaka atandukanye ariko asa nahuje umujyo mu bikorere n'imigenzereze mu cyo bamwe bakunze kwita ubudasabwa abanyarwanda kugeza uba yemeye mu Rwanda ni 11 ku ngingo y'imiyoborere myiza ibereye abanyarwanda icyerekezo 2020 u Rwanda rwashyize imbere guhinduka igihugu giteye imbere cyunze ubumwe kandi gitengamaye gishingiye ku byiza biri mu muco wacyo hashyizweho gahunda yiswe Rwanda Day aho umukuru w'u Rwanda n'abandi bategetsi bafata rutema ikirere bakajya kuganiriza abanyarwanda baba muri diaspora bungurana ibitekerezo ku cyatuma u Rwanda rukomeza gutera imbere aha ni twakwibagirwa inama y'igihugu y'umushyikirano ibera mu Rwanda nayo ngaruka mwaka ihuza abanyarwanda batuye impande z'isi yose ndetse n'inshuti z'u Rwanda cyo kimwe n'umwiherero w'abategetsi bakuru mu nzego zose bahura bakareba ibitagenda n'ibigenda naho ku ngingo y'uburinganire bw'abagabo n'abagore icyerekezo 2020 gitekerezwa abagore bari 53% by'abari batuye u Rwanda muri cyo gihe abagore ntibahabwaga amahirwe nk'abagabo kandi bari bake mu nzego zifata ibyemezo kuvubwo hatangiye gahunda yo guha umugore ijambo mu nzego zifata ibyemezo hashyizweho amategeko ashyigikira uburinganire bw'abagabo n'abagore uretse mu mashuri abakobwa batsindira ku manota make ugeranije n'abasaza babo u Rwanda ruza mu myanya 10 ya mbere ku isi mu bihugu bifite inteko ishinga amategeko irimo abagore benshi ku mpuzanengo ya 61% muri guverinoma n'ahandi mu nzego zifata ibyemezo abagore bahabwa 30% iryo terambere ry'umugore mukuru w'u Rwanda rishingira hagasanga hageze ko yasimburwa n'umugore
nge nifuza rimwe ko uyu mwanya mwampaye ubukurikira buzatwarwa n'umugore
kurundi ruhandi y'ingingo y'uburinganire bw'abagabo n'abagore hari abasanga yarakiriwe nabi mu muryango bakumva ko yarushijeho gusuzuguza umugabo no kumwaka ijambo busanzwe afatwa nk'umutware w'urugo mu muco nyarwanda naho ku mubare munini w'abagore mu nteko babikozeho ubushakashatsi bakabibona ukundi uyu ni Madame Nadine Munkoreze
nubwo aba bagore ari benshi cyane mu nteko ubushakashatsi bwagaza yuko bashobora kuba ari nk'imitako iraho ngaho ko ari nk'indabyo ziri mu nteko shinga mategeko badafite icyo bamarira abandi bagore bashinzwe kureberera
muri politiki. Kandi Rwanda rwiyemeje kuba igihugu kigendera kuri demokarasi isesuye ndetse buri mwene gihugu akagira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ku bimukorerwa. Madame Victoire Ingabire Umuhoza uherutse gushinga ishyaka Darufa asanga ari ikinyuranyo.
Kugeza ubu mu kanya saa 11 n'igice ungezeho nibwo nkiva muri Libo, abantu bakakwirirwa bakwicaje bakubaza ngo kugira gushaka gushinga ishyaka, kandi ibyo ngibyo biri mu itegeko nshinga. Nuvuga ko rero ryasezerano FPR yaremereye abaturage ngo barashinga demokarasi mu Rwanda, ntayo turacyari kure nk'ukwezi.
Uyu wati
ukurikije aho twavuye naho tugeze hari intambwe imaze guterwa. Twavuga ko tumaze kurenga 50% tuzamuka tugenda heza, hari ibyiza bimaze kuba nk'uko bishaka ryacu twashoboye kujya mu matora ya Perezida Repubulika, nubwo tutatsinze ariko twagiyemo tukora akazi kacu turiyamamaza, twagiye mu matora y'abadepite turatsinda. Urumva ko izo zose ni intambwe zigaragaza ko hari intambwe yatewe mu rwego rwa demokarasi.
Ubu ni Depite Frank Habineza, Perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 ibihumbi n'ibihumbi by'Abanyarwanda byerekeje mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko n'impapuro zisaba ko bahindura itegeko konshinga ngo rifungurire Perezida Kagame imiryango yongere kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Ahanini bashingiraga ku iterambere bavuga ko amaze kubagezaho.
Mu by'ukuri ntawe utazi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika intore ziruse intambwe, twebwe mu ndengabaganizi za Gasabo ntabwo tugarukira aho ngaho, dusanga ahubwo ari n'ingangari igabanya induru, akaba ari inkuba y'urugamba n'ubugangazi bw'isoko.
Byarangiye muri uwo mwaka hatubika amaramaka yo guhindura itegeko nshinga ryo mu 2003 maze mu 2017, Perezida Kagame yongera gutorerwa manda ya gatatu y'imyaka 7 nyuma yo guharirwa n'andi mashyaka afatwa nk'agwa mu ntege FPR Inkotanyi. Yemere kwiyamamaza kugeza mu 2034, birumvikana bishatse n'ishyaka rikamugirira icyizere rikamugira umukandida. Ibihugu by'amahanga birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byavuze ko guhindura itegeko nshinga bitari bikwiye kuko kuri bo hakwiye kubaka inzego zikomeye kuruta abantu bakomeye. Perezida Kagame ariko akavuga ko nta ukwiye kugenera Abanyarwanda uko bakwiye gutegekwa. Amahanga ashimira Bwana Kagame ku ntambwe y'iterambere yagejeje ku Rwanda mu myaka amaze ategeka, ariko anamunenga bikomeye ko yashyize ingufu zidasanzwe mu kubangamira ubwisanzure bw'abamunenga n'ubw'itangazamakuru. Byinshi biboneka mu maraporo atandukanye nk'aya Human Rights Watch irengera uburenganzira bwa muntu. Perezida Kagame ariko agasanga ari ukwivuguruza kw'amahanga.
Ku ruhande rumwe hari ibyo bavuga u Rwanda rugeraho byo bashima, in fact utageraho udafite buriya bwisanzure.
Ariko se nanone batavuga rumwe na Perezida Kagame baba bavuga iki? Nyirubwita aribaza.
Leta ntiyihanganira batavuga rumwe nayo. Bataruvuga rumwe nayo baba bavuga iki? Ariko baravuga iki? Ibyo Leta ivuga se ko ari abantu gushyira hamwe imbaraga gukora ku kwiteza imbere.
Ibyo byogeranyo kandi bivuga ko gushinga ishyaka byongera itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bigoye kuruta gushinga ikigo cy'ubucuruzi. Depite Habineza ati
biragoye cyane, nyine natujya tugoye twebwe yadufashe imyaka 4, kandi imyaka 4 itari imyaka yo guseka. Twarakubiswe nyine nk'uko nabivugaga, abantu bacu barafungwa, hari abapfuye nyine rwagashinyaguro, hari abahunze na n'ubu umwe bataragaruka. Ibyo urumva byose ni inzira itoroshye, ntabwo wafa guhaguruka ngo ushaka gushinga ishyaka. Nuvuga ngo n'ubundi ni inzira y'umusaraba nyine, ntabwo ari ibintu byo gukinisha.
Reka mu rwego rwa politiki n'imiyoborere myiza ku cyegeranyo n'abateguriye ku cyerekezo 2020 mbe mini yahambararikira ububanyi n'amahanga, ubutabera n'umutekano. Mwabikusanyijwe na Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali mu Rwanda.
Turakushimiye Eric kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare babangamiwe n'ibiciro by'amazu yo kubamwo biri hejuru cyane. Bavuga ko ibiciro by'amazu babamwo vyiyongeye inshuro hafi zibiri kandi atacigeze gihindurwa kuri izo nzu. Ni inkuru dushikirizwa na Claude Ganza Munyamagana.
Ikibazo dufite nk'abanyeshuri ni uko ibiciro by'amazu byariyongereye ku giciro nyine kikubye icyo twasanze, byatewe n'ubwinshi bw'abanyeshuri bwiyongereye.
Abo banyeshuri bavuga ko izamuka ry'ibiciro by'ubukode bw'amazu ribahangayikishije. Abamaze igihe biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare baragereranya ko ibiciro byahoze n'uko ubu bihagaze.
Ubu twe mbere twabaga mu nzu y'ibihumbi 20, ariko ubu ngubu turi kuba mu nzu y'ibihumbi 50. Tubamo turi bane, urumva twapfuye kwikombina, ariko ubundi nyine ubona nabyo byikubye nka kabiri rwose. Kuko akazi ukaguraga nk'icumi k'agashambureti gato ukageze ku 20, so ya 20 bigenda bisa nk'aho byikubye kabiri nyine. Ibiciro byarazamutse bikabije cyane
ukurikije uko imyaka yagiye ishira. Njye nahageze 2016, ariko nahageze inzu uyishyura 15, 20, kugeza ubu ngubu iyo nzu n'ubundi urayishyura 25.
Uyu watangiriyemo?
Yeah.
Aba banyeshuri bakeka ko izamuka ry'ibiciro by'ubukode bw'amazu ryatewe n'uko mu ishami rya Nyagatare hazanwa abanyeshuri benshi batari bahasanzwe. umubare w'abakenera amazu yo kuba musa nkuru tubwinshi amazu bituma bene yo batumbagiza ibiciro.
Hano bahazinye abanyeshuri benshi no nubona bibaye nk'ikibazo ku bigo cy'intu dusupportinga twese ku mazu cyari bigoye ukabona nko gutanguranwa kubona amazu.
Bijyanye nuko twagiye twiyongera uburezi bwaje hano twari turi supposed yo kuba turi irukara. Urumva byagombaga guteza ikibazo. Kaje turi abana 300 bisanga abandi bari bahasanzwe.
Nk'iyo ugerageje kubaza abantu kodeshana nabo ntago yakubwira ngo biterwa nibi. Gusa yabonye abanyeshuri babaye benshi mu karere ahita yumva ko nyine amafaranga yabonetse wenda akahita azamura. Nicyo ntekereza. Wenda nk'ikindi dushobora gukeka ni kuba umubare w'abanyeshuri babaye mwinshi kandi nanone inyubako ziri mu karere ka Nyagatare ukabona ni nkeya cyane par rapport y'uwo mubare tugomba kwakira.
Aba banyeshuri babwiye Ijwi rya Amerika ko kubera amazu ahenze hari bamwe bashatse amazu mu bice bya kure y'umujyi ku buryo bakora urugendo rw'isaha n'amaguru bajya cyangwa bava ku ishuri. Uretse no kuba bakora urugendo rurerure ariko bavuga ko rimwe na rimwe hari n'abahohotererwa mu nzira bataha cyane cyane mu masaha y'umugoroba.
Nkatwe nk'abakobwa hari ikibazo cy'abantu bafatwa ku ngufu, hari ikibazo cy'abantu bibwa nk'amatelefone ukaburi kugenda bakayibwa uca ku za gikapu cyawe. Dufite ibibazo byinshi,
ingaruka zo zirahari nyinshi cyane ko iyo ntaba muri hosteli biba binsaba yuko ndaza gukora inshingano zo mu rugo nakita ko ari nko mu rugo nangiza nkagire ko n'inshingano z'ishuri. Wenda ikindi navuga umutekano wo bari mukeya nk'igishora gutaha wagize tide ndende cyangwa hari amasignment warurimo wagera mu nzira ukajya kumva igikapu kigushikuje ugasanga nyine umuntu yiga avuga ngo ibyo byose reka ntaye kare kugira ngo bataza kunyaka itwange ndi mu nzira.
Byigeze bikubaho cyangwa hari abandi uzi byabayeho?
Nge ntago birambaho uretse ko hari abanyeshuri benshi twigana byabayeho, abo batwaye imashini, abo batwara amatelefone kandi ugasanga n'ubundi bari gutaha mu nzira zo natwe tunyuramo hafi.
Hano twavuga ko hari ikibazo cy'umutekano muke.
Ntago twavuga ko ari umutekano muke, ahubwo twavuga ko ari nk'ubujura cyangwa urugomo. Nk'abo ku bakobwa wenda hari igihe babafata ku ngufu, izo kese zijya zibaho no muri kaminuza, ni nacyo kibazo duhura nacyo.
Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko iki kibazo cy'izamuka ry'ibiciro by'ubukode ryabayeho koko nyuma y'uko abanyeshuri babaye benshi mu mujyi, ariko ko hari ingamba zafashwe kugira ngo bene amazu badakomeza kuzamura ibiciro cyane. Nubwo ku rundi ruhande ari uburenganzira bwabo nk'uko David Mushabu uyobora akarere ka Nyagatare bivuga.
Iriya university twayisabye tuyihabwa na Perezida wa Repubulika, ntitwakwemera rero yuko abantu bahinda kubabonye. Ubundi ayo mazu yari yarabuze abayajyamo, uyu munsi yabonye abayajyamo kubera yuko Perezida yaduhaye university. Kuba rero hariho abantu bakomeza guhenda ntabwo twabyemera, ariko ndabivuga gutyo ntabwo wamenya niba ariho umwana wahenzwe yahenzwe gute. Ibyo nibyo umuntu yagenzura bimwe na bimwe, hari naho twagiye tubikemura biranashoboka. Icyo numva navuga gusa ni uko twebwe tutemera kuzamura ibiciro uko abantu biboneye. Ikindi tutakwemera ni uko abantu babona inyungu ziri abnomo, ntabwo byaba ari byo. Ariko nanone uburenganzira bw'umuntu ku giti cye nanone ntitwavuga ngo turabuhagararaho tuvuge ngo ntabwo uri bwongeze, ntabwo uri bwongeze, ntabwo uri bwongeze. Ahagataho niho tuvuga ngo ongeza, ariko wikongeza ukabije.
Abiga muri iri shami rya Nyagatare rya Kaminuza y'u Rwanda bavuga ko amacumbi hari yatanzwe haherewe ku bafite ubumuga kimwe n'ababa mu byiciro by'ubudehe by'abatishoboye kurusha abandi, abasigaye basabwa kwirwariza. Bavuga ko ingendo ndende bakora bajya cyangwa bava ku ishuri nazo zibatwara umwanya muremure bakabaye bakoresha mu kwita ku masomo, bikaba binagira ingaruka ku mitsindire yabo. Ku bw'aba banyeshuri, leta ikwiye kubaka amacumbi ahagije ku buryo abanyeshuri babonaho kuba hahendutse kandi hegereye ibigo bigaho kugira ngo barusheho kwiga no gutsinda neza.
Turi abanyeshuri bashyizeho nk'amacumbi ahagije, tukajya tuza tuje mu mashuri kebwe tukajya tumenya struggle yo kwiga.
Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mu Umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, Gianni Infantino, yashikirije icyiyumviro cy'uko igikombe cy'ibihugu bya Afurika cy'umupira w'amaguru cyo kwa makiba uko imyaka ine itasha aho kuba uko imyaka ibiri itasha nk'uko biri muri iki gihe. Ibyo yabivugiye mu nama yabereye Iraba ku murwa mukuru w'igihugu cya Maroc ku itariki imwe n'itariki zibiri z'uku kwezi kwa kabiri, aho bariko bihweza ukugene boteza imbere umupira w'amaguru mu karere ka Afrika. Ico cimvuro cyo kugirisha ico gikombe ku imyaka 4 itashe coba ari ciza. Twabibajije umutegetsi ajejwe gutegura ivyereke amahiganwa mwishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi FIFA ari i Bujumbura, akaba yitwa Yusuf Mosi, aratangura yishura uko abona icyo cyiyumviro cyo kwakira igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika ku imyaka itashe.
Icyo cyiyumviro niko yaraciyumviriye, mugabo icyo tutokwibagirwa nuko abanyafrika nabo nyene bafise uburenganzira bwo gufata ingingo zikenewe kuri kazoza k'umupira wabo. Hanyuma icyiyumviro rero uko twe twakibonye nuko wewe icyo yagomba kwari gutanga umwanya kujya abanyaburaya babikora, kuko nk'uko mubizi abanyaburaya turaje igikombe cy'isi ko mu bisanzwe nibo batangiye kugitegura ni imyaka inine ari nkino mpuzamakungu umwe twita Jeux Olympiques, nawo nyine ni imyaka inine hariho Coupe d'Europe des Nations kuvuga Euro, nayo nyine ni imyaka inine. Nibaza yuko icyo yagombye gushika ko yagombye kugira icyo no kwita gutuma ibintu bisa, ni ukuvuga icyo ni ukwita harmonization, dukurikize iby'abandi basanze bakora. Mugabo tugiye kubiraba hirya no hino, wewe icyo yashikirije yavuze ati mbega dutunganya igikombe cya Afurika inyuma y'imyaka ibiri ibiri, mbega Afurika hariho akunguko baronka, kuko yagereranije no kuraraba ati ero amahera baronka iyo batunganije inkino cyangwa Coupe du Monde cyangwa Jeux Olympiques baronka amahera menshi cyane. Ati rero hamwe muri Afurika twobikora uko byofasha kugira ngo bishobore gutuma ihiganwa rigeri raba mu myaka ine bitume abantu bagiyumvamo cyane. Ubwo rero hajya turaba iby'imico, mbega abanyafurika n'abanyaburaya imico turayisangiye, aho niho tugifite ikibazo.
Biravugwa ko icyo cyimvira gifatiye hamwe ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF. Hama kuri icyo cyimviro cy'imyaka ine aribaza ati kuba kiba uko imyaka ibiri irangiye byoba bifise akarusho kubijyanye no kwinjiza amafaranga. Aravuga ko CAF yinjiza amafaranga kuri iryo higanwa inshuro 20 ziri munsi y'amafaranga yinjizwa mu kubijyanye na Euro higanwa ry'ibihugu by'Iburaya. Aho yoba avuga busema
oya ne hajya anhe nta nakimo yabeshemo, yavuze ukuri. Kibazo aho gihagaze nuko twebwe muri Afrika cyane cyane tutarashobora kugurisha amahiganwa yacu ku giciro kimeze neza, kuko je no vuga yuko hariho ubusumbane bunini cyane, kuko turaje amashampiyona y'Iburaya abakinyi benshi bakinayo, dufate nk'umufaransa, dufate mu Bwongereza, abakinyi beza bakinayo bamwe bamusanga bava iwacu muri mugabane wa Afrika. Mugabo twebwe iwacu muri Afrika ntiturashobora neza kugurisha amahiganwa yacu ku gaciro ateza kuba afite. Mugabo tugiye kuraba mu bindi rero by'ubuhinga, hamwe uvuga uti dufate nk'ubu duheruka guheza igikombe cya Afurika cyabereye mu Misiri, mugabo tukaca dutangura ubwo nyine ayandi mahiganwa y'ijonjora. Turamaze kubona yuko hari imigwi myinshi iboneka neza itararonka umwanya wo gusubira gutegura abandi bakinyi bosubira kuza muri izo nkino. Icyo kintu turakibona turavye kuri urwo ruhande, je cyo giciyumviro ciwe ndagishigikiye, kuko bituma habaho icyo twokwita regeneration, ni ukuvuga gusubiriza ba bakinyi bamwe baboneka muri kubya Afrique des Nations yuko batagishoboye bamaze batanguye gusaza, bikenewe yuko haboneka abandi baba subirira
yego
ico ndagishigihe ku rugo ruhande kuko yavuze ikintu cyo tuma natwe twese n'uburundi burimo yarabonetse neza yuko abakinyi bacu bafise mu ayene y'imyaka myinshi yari bikenewe yuko turonka umwanya ugusubira gusubira kubasubiriza abandi bashashe uyu mwanya wo kubategura utubana muto bigatuma tutaronka umwanya wo kubategura neza
yego tuza ku mirongo ya telefone dufise hire hire ruratwumva
yego ndabumva
yego ufise ikibazo bazo mutumire icyumviro ushikirize
ikibazo fita
yego
yikubyerekeye bijya abyuja twara FIFA kwisi yose yavuze ko Afrika itunganya igikombe cya Afrika mu myaka 4
yego ku myaka 4 itashe
yego je tunovuga nuko menga Afrika nta pinge nyifita kubera ikibaza kudutunganiza mu Afrika novuga kuboreka afika kitunganeje byayo kuko afika bise federation yayo hama bakireka bona yuko bikwiye uko yobandanya ikora ku myaka 2 bakayireka yo nyine kitunganeje byayo kuko ucumenga ujya twara federation FIFA kwisiyose ucumenga rivanga mu bya Afrika naho
kuciriye mu byavuga ko ico cyumviro gifatiye hamwe n'ikirahamwe cy'umupira w'amaguru muri Afrika CAF
yarasabye umugangi yari bamwemereye
reka bishure mu mwishure Yusuf
ico numvise nuko wewe yashikirije icyumviro hanyuma ijya nama novuga yuko yari inama isanzwe ni yari inama no kwita ko ari inama mpuzamakungu yishyiramo ry'umupira muri Afrika nukuvuga assemblée générale novuga yuko ishora gufata ingingo tabanduka nibaza yuko azoboneka umwanya kugira ngo ico cyumviro bakinonosere mu nama ya bose hanyuma hacyafatwa ingingo ikenewe yotuma iyo ico cyumviro yatanze kija mu ngiro
ndikumana nawe nyene ari ku murongo wa telefone ndikumana uratwumva
ndabumva neza
uri he
andi ujumbura
ego icyumviro ikibazo
ngira na gamba kushikiriza n'icyo tunganwa ushasha babifuza igikombe cya Afrika
yego
agicho mbona no yo neguri baye hamwe ku mpande z'ibihugu yo ari nziza cyane mwa ku mpande z'abakinyi nayo yo kiba igicho ari intungani kameze neza kuko kujya abakinyi benshi yo muri Afrika mutira bakinira muri Afrika ariko barabukinira muri Afrika nta kintu kinini kubafasha ni maka kego mecha Afrika kibafasha yuko bamenyekana ku isi bakagurwa n'amakipe y'Uburaya amakatorera koyo koko kuronka umushahara mwiza aho ujyanye n'ibihugu naho akarusha gace kaba nuko irya ntunganyo bibaye nyuma y'imyaka 4 ibihugu cyo kwakira icyo gikomeye biba byitunganije neza ama akarusha gace kaboneka yuko igihe baba bitunganije neza n'abarorezi bakaboneka ari benshi inyungu yo kiboneka muri CAF no muri
Murakoze turabashimiye ikindi cyumviro yashikirije yifuza ngo kohojaho super coupe ngo igizwe n'imigwi ntabanduka 20 muri Afrika akibaza kwico cyo bari icyumviro ciza kuri iyo migwi yo kwama ihura uko mwaka utashe ico cyumviro mwari ko muravuga amahiganwa ko asanzwe ari menshi sirindi higanwa ryiyongeye ko byofasha canke byabafise kibazo kubakinye
Jenny bado yuko iyo higanwa nawo yo kwiyongera ko ari ikintu cyo fasha mugabo umupira wa Afrika no kuraba ico dukeneye cyane umupira turaje kuntu senga utunganije kiretse imigwi iri mu buraruko oya muri Afrika y'Inoro kuko muri bijya bihugu by'Abarabu za Maroc za Tunisia Algeria Misiri na no muri Afrika y'Epfo nibihugu bimwe bimwe biri mu burengero bwa Afrika no kuba za Côte d'Ivoire za Senegal ahandi hose biragoya goya kubera iki kubera yuko ukuntu imigwi itunganije haracyarimwo agahaze cyane nibaza rero yuko ego ni byiza ko adufasha FIFA idufasha kugira ngo iryo higanwa rihaje kugira ngo aboneke akanuvera mu mahiganwa yacu muri Afrika mugabo nibaza yuko twotangurira kwitico no kuvuga mu mizi hariya alabaze ukuntu imigwi yacu muri Afrika itunganije kuko haracyarimo byinshi bikimeze nabi kugira ngo turonke imigwi myiza hariya ku bushori shori nuko dutangura gutegura base ino hasi.
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC ibiganiro n'amakuru tatatu bafite kuri saha niyo bigarukiye dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyeho yadufashije kugeranya ibiganiro mari ku manager Fidel Niyongabo mugira ibihe byiza mu mandanya kudukwikirana makuru yacu imisi yose mu kirundi n'ikinyarwanda.